Y mira, Dios, es güey de América. Es güey de América, y cuál es que dar, digan, yo quiero un día, quiero Wanda. Urundi mutukomira ku mirongo migufi ya 12 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukomira ku FM jana kane ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri leza nshuti mwese namwe bakunzi radio hejwe ya America muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiga ni mwisa ngache mwisi tugiye kuvuga hanini kuma kuri yatangajwe muri iminsi avuga ukuntu bimwe mu bihugu byo muri Afrika byari bisanganywe ubutunzi cyane cyane mu butaka bwavyo biherutse gusaba koroherezwa mu madeni bifitiye ibihugu n'amabanki bikize ibyo bihugu bivuga ku butunzi bwavyo bwayanzaye kubera hanini kiza cya coronavirus yamara igitangaje nuko ivyo bihugu vyo muri Afrika bifise ubutunzi bukomeye mu butaka bwavyo ivyo bihugu rero vyatabaje bivuga ko muri iki gihe bidashoboye kuriha imyenda ni igihugu cya Congo hamwe na Zambia igihugu cya Congo Congo Brazzaville kigira gatatu mu bihugu vyo muri Afrika vyimbura ibitoro mu gihe igihugu cya Zambia naco kigira kabiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutare bita copper mbega turetse ico kiza cya corona ibintu byatumye ivyo bihugu byanonse amahirwe y'ubutunzi cimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho binanirwa no kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize byoba ari nk'ibihe uyu munsi rero duhishije kuko turi kumwe n'ijabwenge zifise ubumenyi buhanitse cyane rwose mu byerekeye ubutunzi n'iterambere turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza University of Massachusetts Université de l'État ya Massachusetts aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho kandi ari directeur wa programme ijejwe imigambi y'iterambere muri Afurika muri aho Leonce Ndikumana
Murakomeye
imbere yuko tubandanya murashaka kutwidondora kurushaho uko nabadondowe
yego jewe rero ni kwa Leon Ndikumana aba nigisha ibintu byerekeye ubutunzi ariko bita economy muri Université ya Leta ya Massachusetts University of Massachusetts iri muri Amherst hanyuma nkaba ndi Umurundi wagize neza kuntumira kugira ngo tuganire
murakoze cyane rwose kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na Janvier Désiré Nkurunziza yanonose ijanye n'ubutunzi akaba muri iki gihe akorera ishyirahamwe mpuzabakungu aho arongoye ibiro bijejwe ubushakashatsi bw'akanama k'iryo shyirahamwe kita ku budandaji n'iterambere United Nations Conference on Trade and Development amaze imyaka irenga 30 akorera mu bijanye n'iterambere akaba yarakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu arimwo UNECA UNDP ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ku isi FMI ikigega mpuzamahanga na Banque Mondiale muraho nawe Janvier Désiré Nkurunziza
yego Federico turakomeye
murakoze kwitaba ikiganiro imbere ko tuja kumuze ikiganiro nashaka namwe mutwidondore kurusha uko nabadondowe
nibyo se ni Nkurunziza yanwari mu Kirundi abandi mu Burundi abakorera muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu ubu nkabanjejwe mu by'ubushakashatsi ku bijanye n'ubutunzi cyane cyane bw'ibihugu bifite ibyo bita ressources naturelles hanyuma nkaba maze igihe cyo bitari cyo ndaba ngorera ko eko bindi wabikuze abashimye cyane ko wantumiye ikiganiro.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Reka rero dutangwe kuri wewe Leonce Ndikumana, imbere y'uko twiheza ingorane igihugu kimwe kimwe muri ibyo bihugu twavuze, Congo na Zambia bya bisanzwe bifite ubutunzi kimeza budasanzwe, biherutse gutangaza ko ubutunzi bwabyo bwayanzaye. Mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru.
Urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo gihambaye rwose mu byerekeye iterambere rya Afurika. Murazi mwese yuko abari kwatwumviza barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi, nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa Afurikan. Afurikan ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho, cyane cyane mu butaka. Usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro, ari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dutsindwa mu kuzimu. Ukaca usanga rero ugatangaje nuko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese. Uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese, uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka, akadandaza ubwo butaka n'ibitoro, mahera akagenda akava mu gihugu, ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka. Nicyo gituma igihe rero mbonye ayo makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni, ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu bimaze iminsi nkorako cyane. Ubundi wo kwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi ngubwo, nk'uko wabivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze. Hariho ubutaka bita kopa, cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa, Republika Demokratike di Congo, hagaca kwikira Zambia. Muri Congo naho barafite ibitoro byinshi, abahangana imitwe na ziriya za Angola, Nigeria. Wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze, kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka. Mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi, kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashyira ku miliyaridi cumi n'icyenda, muri Congo ni miliyaridi itanu. Ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu. Mugabo bagiye bafata amadeni, ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha. Ibyo rero biravuna intege, bigatera umutima mubi.
Ayo ni amakuru atangaje cyane rwose, Janvier Desire Nkurunziza. Mwihu ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri bya bisanzwe byitungiye ubutunzi kimeza, mwebwe mwayakiriye gute?
Urumuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane, kuko udafite ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika. Reka n'ubu urazi neza n'izimba ubwo butaka Zambia kugira ngo imaze imyaka 50-60 irimo ubutaka, za Congo zimaze imyaka myinshi. Rero byantangaje kuko mu byo nkora ni ngo mbanza ndiga ndabibintu y'ibyo bidantangaje cyane. Utangaza ko biratangaje kumbe igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose, biratangaje ko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha. Mugabo kumba ni Zambia cyangwa Congo ni byo bishobora gutangaza ibintu. Icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya cyangwa kinshika ko yuko utandukanye cyane cyane kuko niko bitungisha amakompanyi yo hanze. Icyo ni cyo, ariko iki n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere. Usanga ko umuntu atungisha ayo makompanyi yo hanze, ariko hariho n'abantu mu gihugu usanga atungisha.
Turabishika ko reka dutangwe ku gihugu kimwe kimwe, reka dutangwe ku gihugu cya Congo, igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango. Ibyo bintu byashikiye icyo gihugu ni mu biha insiguro nk'umushikantahe Leonce Ndikumana.
Ego rero urumva igihugu cya Congo abariko baratwumviza ni bazi ko ari ababanyi ngaho hafi. Ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi, mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane, kigafite amashamba, gashobora kudandaza ibintu by'ibiti, ibintu byose biva mu mashamba. Mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika, kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose, gifite abantu benshi. Bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro. Ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no bikomeze n'ibindi bitanda by'ibitoro, usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta. Ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo. Mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu. Igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga, kuko urabye nta infrastructure tuvuga by'amabarabara, electricite n'ibiki usanga atabiriho.
Ayo mafaranga ntashobora kuba ajya mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe.
Urumva icyo nicyo twibaza, urabye amahera ingene agabagurwa. Ndaguhe nk'akarorero muri Congo. Muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya. Basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Iyo makompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini, mu guhemba abakozi n'ibiki. Ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Muri leta igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa. Ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro ijana y'ibitoro. Ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi, ibice 27 gusa bikajya muri leta. Mugabo rero urabye ingene abashakashatsi babitoye, usanga hariho nayo bavuga ngo ntibayashobora kuyatora yaje, ngo nta wumenye iyo agiye. Ikindi ni uko usanga nayo yitwa ngo agiye muri leta muri konti bagiranye n'amakompanyi, usanga kenshi udashobora kubona ingene bayakoresheje mu kubaka imigambi ya leta. Nicyo ndetse cyangwa none ni ajya he?
Imbere ko duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo hejuru ry'Amerika ariko atega amatwi ikiganiro afite ikibazo, reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ibyo bintu byashikiye igihugu cya Congo Brazzaville, aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro icya gatatu reka muri Afurika mu butunzi bw'ibitoro, kikaba nacyo nyine kifise ingorane zo kuriha imyenda. Duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza.
Rero ngira abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye amavideo YouTube y'abantu bavuga abandi bamuri ayo makompanyi bari baje muri Congo, mu nyuma baravuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni. Baravuga ingende bavuga ko bimbye ibitoro amaritiro ijana bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane. Ibyo biri kuri YouTube bikayongera abo abadirekitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga ko amakompanyi yo hanze irumva y'igihugu caribwe. Ibyo ntibisanzwe. Ikindi ngorane yashyizwe, usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni, birashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere. Ubu igaca kimbura asishijeye nimumva amahera muduce muza mu yiyimbire. Iyo bigenze uko rero bikanyara gusa baca bagurisha ku mahera make cyane. Hari n'igihe wasanga baguye barire kuko muraza kubapimira kutwungurika barire ibitoro, ugasanga barire bayidandaje nko ku madorari 20. Abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari 10 cyangwa 150. Urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaci iyo yose ikabigiye abantu bo muri Congo kibazo kibatobora. Njyewe ndazi mu Congo nanjye twari twaganira w'umuenjeniyeri muri ibyo by'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika. Ni ahantu hatiye gushikayo nta muntu ashikayo, urumva kumenya rero uko biraberayo. Nicyo ni igice cya mbere cy'ubusiguro. Igice cya kabiri nkamubwira ayo mazi kuzi nayo mahera yitwa ko avuye muri Congo ayo ibyo bice 20 mushinga nayo yabasirabuye nayo nyine zimenyeyo yagiye kuko usanga abantu bafise ubukene n'ubw'abantu bari mu bihugu bitagira ubutunzi bw'ubutaka. Urumva rero birababaje kandi kuvuga ko gikiza gifite rimwe kabiri gifite mu myaka 3 ni byamye uko usanga byamye uko imyaka 20 ko muri Congo kuva mu myaka ya 70 gushika n'ubu ugasanga n'uko. Urumva ingorane
ingwara nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio hijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio hijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Damisigaro muri aho Diomede Damisigaro
yego ndakomeye mweho
turaho turakomeye
salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo
yego be Diomede Damisigaro ari mu Leta Zunze za Amerika muri munta Tennessee Dwa kujamu, muna fiki wazo mwafiti chiyo mbiro?
Nda fiki wazo mwafiti chiyo mbiro. Jewe, mkuri kila nye alubanu wa barikuwa tugani ya kandi mbona kwa wakili kila ni hafi wa muli Kongo. Nabgo, unabu mwoni yodumuru tochi kumasenzera no mai, isho jihugu cha Kongo, chikira ndira nabo bimbe bito. Isho ni chambe, isho akabi, nashaka kubaza, naoneko kila jihugu chwa jifise inama shinga mateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi ndibaza n'abari kutubuye bo muzakaminuza bagira ibintu bya ekonomi n'ibiki none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga agira icyo ashikara akomeje kumva ngo aho naho bindira harazitiye nta muntu ashobora kwegera none abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Congo bama biyamirize ibyo bintu batigeze kumvirizwa nibyo bibiri ndashaka kubaza ayo masezerano none ntabwo yosubigwamo ni nabanduka ku 72% uhereza abantu je nibaza ibyo nkabije bita ngo twunguke twese win win situation byateza kuba niba uri buri 50% ariko gufata 72% bisomara imyaka ingahe ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu ariko igitoro cyo muri Congo uko nabibonye kuva muri 1998 kiriho kirimbwa none abo bantu iyo kontri zo guma uko nyine
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose reka tubahe ijambo abashinga ntayo bagira icyo bayivuze ko mukane gatoya cyane rwose reka dutangure kuri umushinga ntayo Leonce Ndikumana
umuvukanya abagira ibibazo byiza byiza rwose kandi yatumye kurutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka iyo niyo ngorane kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira muri iyo kontra rero muzakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza icya kabiri iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asiba gushyiramo amadepense azogira nayo ngo yimbe ibitoro kubera rero usanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakontra y'amarutubu uca usanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane ninke ikibatuma basinya amakontra aha avantaje amakompanyi yo hanze ugende muri Congo uharure abayenjeniyeri bafite bafite specialisation muri kontra yo mu bitoro uharure aba avoka bari forme muri kontra zo mu bitoro usanga ari bake cyane mugabo ajya amakompanyi international yo mu bitoro za Exxon Mobil Shell n'ibiki bashyitse bazana ekipe niniya cyane y'abakontabule aba enjeniyeri aba ekonomisti baki baza kuvugana na guverinoma ingene bagira iyo kontra bica byumvikana yuko izo kontra bazogira atari nziza
ariko hariho nk'abashinga amateka eka abakinguza amateka nk'uko Diomede yabivuze baba bariko arabona ibiba nta kintu nta bubasha bafite guhindura ibintu mukanya gato
ibyo harimo bibiri kuri icya mbere n'abakinga amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura heko niko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite icya kabiri ni kuri iki Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka usanga umenya ni domene ziri sacre nta wubaza ibiba muri izo kontra kuko usanga ababikoresha kugira ngo bitungike bo nyene n'abantu bakomeye muri re rero ugize ngo urabaza ahubwo uhatse umutwe
yego mushenere janvier Ndizire Nkurunziza namwe kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose rirajijwe mu nyanya radio ijwi ry'Amerika ryo mede misigaro eka amasezerano aba yabaye hagati y'ayo makompanyi y'ubutare eka n'itoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe eka n'uruhara rw'abandi bategetsi bafite ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakenguza amateka bwa kwijambo
ego eka icyo rero cyabuze cyo n'ukuri n'icyo kandi ngo byo mezi ndamushimiye ko ibyo bibazo ko ibyo n'ibyo bibazo biza n'ukuri n'icyo bitengwa muri ibyo muri ibyo bihugu amasezerano mazi inshi ya mujyo yose yakuze ariko reka nongereze ikintu njyewe narigeze kuba nicaranye n'abo bantu bawe n'ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisitiri bavuye muri Afurika baje kurondera ngo abainvestisseur njyewe mba nicaye hagati yabo n'abavugisha neza abo izo gurupe zirizo ndabugisha abo bantu abo barinvestise ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru ibibatera icyo ni mubona yuko muja kwimba abo bantu baranyemera ati turi turashika ugasanga tuyicaranye n'abantu tuje turiko turavuka turiko turatujyanye no kurondera amahera atujyanye no kumasiza inyungu ugasanga tuyicaranye n'umuntu atamenya kudefanda interesi yiwe hano turabishima ejo turifata kontributiye twatubwiye ko dufite ibintu uwo muntu atacyaje gukuramo kibiri ati turabizi turabibona kimwe mu gihe abanyafurika batazoshyira imbere abantu nabo bafite ubwo bumenyi bafite n'ubwo bushobozi mu kujya ku ntego se zo koza atujye kuma tugirirwa wino wino bizokunda muri Afurika bimwe bitazokwisubira ko yishyira imbere abantu bagenda gukora kandi badefanda endeye za Afurika icya kabiri nacyo ikintu cyabwenge kiramirisa ibyo bintu nicyo ni ikibazo kinini icyo ni ikibazo cyiza kuko ikintu cyabwenge biriho hariho cyane cyane ama ONG ariho usanga ariko aravuga mugabo none ONG muri Afurika ngira ngo ayize neza ifite ubushobozi bugera ntaho gishika bariya neza kubera kujya rero kiyabivuze haba hari abantu bakomeye mu gihugu bari muri izo deal bongo gatungiro abo bantu nibo batuma byose baca babifutafuta ikintu nabwira abanyafurika igihe barira nabwo ndi mu myaka 40-50 mu gihugu butaka bishika gute ngo zibugire abantu b'ibicabwenge bashobora kugira ibyo bintu ni ukubera yuko abanyafurika badashaka kumbure kuko abo bantu bahaba kuko nk'uko nabwiye muri Congo nababwiye yuko cazira yuko n'umukongomani yegera aho hantu aho hantu bwotoro biko birindwi urumva hariho n'amaleta yo muri Afurika arafite iyo ngora rikomeye arafite ibindi bisabwa gukora akantu kanyuma nagira mu buke n'akarorero jewe nahawe n'umuntu muri Cameroon Cameroon yatanze kwinda ibitoro hanyuma uwo muntu uri mu Cameroon yambwira ati imyaka ishika 10-20 cyaranzira kuvuga yuko hari ibitoro muri Cameroon ko Cameroon n'indi bitoro ati ubivuze mu ibarabara bakagufata abantu bo muri sekiriti ati murapfungwa kubera ufashwe uri kuravuga mu Cameroon ngo ngira afite ibitoro murabyumva kubera amahera yose ava muri ibyo bitoro nta bamenyero yaje yaje muri bije ya leta
mu mifuko y'abantu atetse bamwe yamwe
aca mu mifuko y'abantu
Jemaidi mwakoze chale guwose ni mwamuse ibindi bibazo murashobora gusubira guhamagara mu kanya ariko ubu nashaka ubwa mbere na mbere izo turiko turavuga ibihugu bideklara bankruptcy ibihugu bitangaza ko eka bitagishoboye kuriha amadeni yavyo nashaka abahinga mu vyerekeye ubutunzi babidusigurire ivyo bivuze iki igihugu kideklaye bankruptcy mushanaele wanse nikoman mutubwiye n'ingaruka bigira
mbere ko nishuri ishobora kugomba kuvuga ikindi kintu izindi ngorane zibiri zituma ibi bihugu biba muri situasiyo badashobora kuriha amadeni bafashe kandi ugasanga abanyagihugu ntibabona icyo bari kubaravana muri ubwo butaka icya mbere ni uko iyo ibihugu biriko biradandaza ibitoro ubutaka ibintu biva mu butaka byose usanga amahera yitwa ko abariko baradandaza ibyo bitoro reka mfate nka Zambia igihugu cya mbere kitwa ko kigura ubwo butaka bita kopa ni mujumbu babita umujumbu igihugu cyiza ubura umujumbu wo muri Zambia cya mbere ni Uswisi. Urumva ugiye rero mu bitabo bya Zambia usanga Uswisi bwitwa ngo bwaguze ubujumbu bungana duharuye handi ko ndaguha ibiharo kuva mu bihumbi mirongo bibiri gushaka ku bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Usanga icyo gihugu cyitwa ngo caguze cyangwa Zambia yitwa ngo yashoye ubutaka ubujumbu bungana imiliyaridi mirongo ine. Mugabo agenda mu bitabo by'Ubuswisi ukaraba ibyo bita ngo baguze muri Zambia usanga harimo zero zero. Ni ukuvuga muri Buswisi nta garama ry'umujumbu bavuga ko agenziwemo. Uca bibaza rero uti none babiguze muri Zambia bijyahe? Igitangaje ni uko cyangwa n'igitangaje usanga mu makompanyi manini mu isi yose agura ubutaka bwo mu kuzimu mu za mbere imwe kandi ikorera muri ntuze muri Zambia niy'Abaswisi yitwa Glencore. Iyo Glencore rero ikindi kitogutangaza ni uko ifite amabranche n'amateriyale yayo hose mu isi yose cyane cyane mu materitware twita ngo ni Tax Haven. Amateritware badatangisha amatasi. Nicyo gituma rero icyo twibaza ni uko izo kompanyi z'Abaswisi ziragura ubwo butaka muri ubwo mujumbu muri Zambia mugabo butaka bizidandaza ku yandi makompanyi no ku mabranche yayo nyene mugabo ntibavuge amahera badandaje ko nicyo gituma nibyo twavuze icya mbere. Ingorane ya mbere ni uko Zambia ntigera imenya igiciro cy'umujumbu ku mamarishe international kuko ayo makompanyi ayagura ntigera avuga iyo ayadandaza. Iyo ni ingorane cyane.
Tugaze ku ngaruka ibyo bigira ibyo bihugu bimaze gutangaza ko bitagishobora kuri kuriha amadeni. Ingaruka ni izihe? Ayo madeni baca baheba gutyo nyine cyangwa hari hari masezerano avuga ko ashobora ibyo bihugu bizoriha mu myaka iri imbere mu kanya gato y'umukiri tukiriwe kuri mwebwe Leonce
cyabere no sako kumenyesha bariko batumbiza nuko mu madeni ibihugu biriko yatera ingorane muri ibihugu ari ubwoko bubiri. Hari amadeni yafashwe na leta ya Congo na leta ya Zambia akaba n'amadeni yafashwe n'amakompanyi ya leta nko muri Congo muri hariho kompanyi yitwa ngo ijejwe kugera ibintu by'ibitoro kuvugana n'amakompanyi yo kwinda ibitoro kuraba ingene bariko barabidandaza n'ibiti iyo yitwa Societe Nationale de Petrole du Congo. Iyo kompanyi rero yarafashe amadeni menshi ubu rero nayo nyine byabinaniye kuyariha. Ayo madeni atajya ku mutwe wa nde wa leta. Iyo rero leta ivuze yuko idashobora kuriha amadeni ni ukuvuga yuko ibihugu byari byishinze kuyifasha byatanze avale kuri ayo madeni igihe yari amadeni yavuye ku bakide amabanki kide niyo acyariha ayo madeni cyangwa akagabanya ingene ayo madeni angana. Ingorane ni uko icyo gihugu urumva kiba gitaye kiba gifashe isoni gitewe isoni mu ntuze mu makungu ni ukuvuga ko kiba cyerekanye yuko kitazi kugera ubutunzi bwacyo mu myaka ikurikira bizohigora rwose ngira ngo gishobore gufata ayandi madeni kose. Biroroshe kumva kuko nawe uri umunyagihugu asanzwe ukaba ufite ideni muri banko muri BCD muri hehe hanyuma bikakunanira kuriha ukadekarara yuko byakunaniye
kuzosubira
kujya mu yindi banki bakuriha kandi banki yose azoshamenya ati wa muntu n'umuntu atariha nawe uzosubira kukwakira. Iyo niyo ngorane rero ibihugu bifite muri Afurika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
ivyo ni vyolekana mushikana he Janvier Nkurunziza na wenyene tubyire ingaruka z'ibyo bintu byose bihugu bitunze bi eka musanzwe bya kuba bitunze bigasaba ko amadeni bifiti ibindi bihugu canke andi masosiyete hebwa ingaruka nize
ingaruka ni ya mbere niyo niyo rero nsabuze nico bikaba etitasyo yawe ipfuye etitasyo ipfuye ku madeni ba bita le dette souveraine no kuvuga yuko kubura usubiye kugurana birakugora cyane iyi ni ingaruka rero inakomeye mara yubakira kuri no kuvuga yuko kugira ushobore kuronka kugurana agusaba inyungu nyinshi aguha amakondisiyo atandi kubanguka kuyaguha ukazi neza kurusha izo ngorane ugasanga aho hari abantu ariko bisika mu kibizo baza nabo babo nyine ari masosiyete ayo ari masosiyete yaba ariko arawundira ikibazo rero ni ibyo nagacaza akavuga ati njyewe ndashobora kuguha amahera ndashobora kugurana amahera ko ntazi gusa ingorane z'uko bakwemerera bayo mabanki asanzwe ati mugabo kugira ngo yumve ayo mahera uzondiha nka mirongo ibiri ku ijana ibice mirongo ibiri ku ijana cyane ushobore ko ngende kuririmbira ibitoro hariya kugira ngo nicumi hanyuma urumva ari kugumaheza ngo mucunge cyane urabe ngo ariko yimba ariko avuga yimba ibitoro byinshi adekararike kuko nawe ubufite izo sore ushobora kubaka kumucunga ucunge idahitarako nibyo rero byaba bigisha iki icyo bihugu ugasanga ari kuririmbira no mu yandi madeni ahubwo ateye n'ubwoba niyoyo aruta nawe ya mbere bafashe ya kera kubera hanze abantu bisigure no bita abantu baje kwirongerera mugabo atari mu banki asanzwe azwi kenshi dahera abo bantu usanga ayo masosiyete nyine yindi bitoro nk'uko usanga bakorana n'amaguverineri akaba ari babaha amahera mugabo nawe akaba ari bake babaha amakondisiyo amwe atanga undi muntu n'umwe yoshobora kuyabonga kubera ko babafashe bari mu ngorane zikomeye
ni cyo kuneshikira bigo. Imbere yuko dusira ku gihugu cya Zambia ndabona hari undi munywa nyuri radio hejuru ya Amerika nawe nyene afikibazo ni umushira ntahe John Ndayizeye John murakomeye.
Ekume turakomeye kiretse imbeho nyinshi n'ama snow mesh amanete aheruka kugwa n'ubu akiri mu mabarabara handi turakomeye.
Ibyo byashyitse hose mu ntara zitari nk'izo muri Leta Zunze Amerika naho iwacu niko bimeze mu cyumweru ya Washington DC. Nashaka kumenyesha ko turi kumwe n'abahinga bakomeye cyane rwose banonosa ibyerekeye ubutunzi. Turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana akaba yigisha muri kaminuza yo mu ntara ya Leta ya Massachusetts. Tukaba turi kumwe kandi na Janvier Désiré Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ikigo cya ONU kiraba iterambere akaba amaze imyaka 30 akora mu byerekeye ubutunzi n'iterambere akorera ishyirahamwe ONU duga ku ijambo ikibazo cy'imbere.
Egome ndabaramukije bose abaturage egome turamahoro hanyuma ndaramukije nabumva ururimi rwacu bose bariko baratwumviriza nongera ndabipfuriza na Noheli nziza n'umwaka mushasha. Hanyuma jewe ikibazo c'iwanje ca mbere mfise ni ku kibazo c'ibyo bya bankrupt biriko birashikira ibyo bihugu biri mu karere k'iwacu. Ica mbere nagomba mpere ku kibazo cyo muri Congo bankrupt uko ndayizi iyo warinze uyinjiramwo ni kibazo kiba gikomeye cyane rwose ubwa mbere ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'abanyagihugu ubwabyo n'ubutunzi bwa leta ubwabyo kuko ni ingaruka mbi yo gutwa yo gufata imitungo yose bakayifata mu minwe. Hanyuma muri ico gihe ikibazo nashaka kubaza nuko uko nashaka kubaza abatumire babinonose kandi babyitse none ubu bizogenda gute mu gihe nk'ubu nk'igitoro cimbirwa muri Congo n'inzahabu mu gihe byofatwa leta izoca ibyifatamo gute hanyuma izoshobora kuriha abagize leta gute ko nzi yariha abagize leta bajejwe mitekano n'abanyagihugu ubwabo ibitaro n'ibindi byose bica bigira ingaruka mbi kuri ibyo bizoba byafatiriwe none leta yoyo yobiriko yiga iki kugira ngo yoca yiga iki kugira ngo ikingire ibizokononekara muri ico gihe imitungo yose izoba yafashwe ico ni kibazo ca mbere mu gihe naho boba batariko bariga ico kindi bigashika yuko baheraniwe bagasubira kwiruka hirya no hino barondera izindi ngurane mu yandi masosiyete bazoriha gute kandi n'imitungo bokuye mwa mikoro yo kubiriha bizoba byafatiriwe cyari ibyo bibazo bibiri nashaka mbaze mu gihe byoshika nk'abazi kindi murambwira
murakoze John ndayizeye ibibazo mwajije by'uko amatungo yari n'ibyo bihugu ashobora gufatwa n'abo afite amadeni nibaza ko bitazorinda gushika ngaho ariko reka duhakanya abahinga bacu bagire icyo bavuze kuri ibyo bibazo mushikirije reka dutangure kuri Janvier Désiré Nkurunzi
turadasiriye cyane uwo muntu aba icyo bibazo bikomeye kuko umuntu nyine ari mu izo ngorane usigaririmbo ati none azobaho gute nk'uko nari nabivuze mu haciye iminota mikeya hariho abantu baca babona uri muri izo ngorane ahubwo baca bakurondera nibo nyine bavuga kwironderera bakurondera kugira bakugurane kuko bagira cariya urabona iby'ubutaka si ukuvuga ko bifatwa sinkuko ubufisi bafate intebe bafate televiziyo ibiryo mu butaka ubu nari biri mu butaka ufite amadeni amabanki ntacyo n'amafata ubwo butaka aho bikiba ntabwo bantu navuze cyane cyane izo kompanyi zo hanze utanagenga ubwo butaka zicagiza zikagira ati ndazi ko ufite ingorane z'amahera ukajenguha amahera ndayanyuhe ariko uce undeka ngende kwimba nindi uko ushaka wewe atangora uko niko bigenda hanyuma ugaca baguha amahera ayo mahera ukayakoresha uko ushaka urumva cyane cyane nk'uko uca kurera amadeni uca kumva uca kuriha abakozi ayandi nyine bahora baca bashyira mu mufuka bakaguma bo bishyira mu mufuka wowe ntibigera bakira babura hanyuma ikindi hari ikindi kibazo dutegereje kuvuga ni igiciro cy'ibitoro kuko ayo madeni agorana cyane cyane kubiha iyo igiciro cy'ibitoro kiri hasi cyane uburongi n'ubw'ibitoro n'igiciro murabizi cyarakorotse cyane ubu bitoro byashyira kuduka igiciro kigana nko ku ijana ku ibareye idorari ijana muri ako kigero no gushaka ku ijana na mirongo itanu uca usanga basubiye gutoha cyangwa basubiye gutoha buke buke bagashobora kubona amafaranga abo bafitiye amahera tugira ko bahabwa makeya ubwo ko bashobora gushobora yandika bose bakabahabwa makeya bagacasubira amadara bakavugana bagasubira bagatoha buke buke ibintu bikabandanya ariko gushika ubu ibitoro biri hasi cyane ibiciro biri hasi cyane n'ibindi bikurikije by'amasike byo twita amasike nta wundi hantu bashobora kuvuga ngo bizasubira kuduga ryari
ntibishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose
birashobora guhinduka ariko ibintu by'ibitoro bifite ingorane nyinshi kubera ibintu bya mbirono ibintu by'ibitoro kumbuwe mu myaka ishize uzasanga itakiri iyo suze natirere ikomeye nk'uko ibihugu nibyo bizoteza ingorane ibihugu bisanzwe bigendera ku bitoro n'ibitikebuka ngo birondere ibindi bikora birondere ibindi bishobora kubiteza imbere
Professor Leonce Ndikumana ibibazo bya John Ndayizeye avuga ati mbega mu gihe ibyo bihuheranye byofatirwa amatungo yabyo imigambi bifise ni iyihe kugira ngo bikingire n'abanyagihugu mu kanya gatoya nyinshi muzaba mukoze
nibaza ko Jambye yamuhaye kabisa itomoye icyo ni ukongera ko gusa ni uko izi ngorane ibihugu bikaba biragira zitwese yuko kabisa bitegwa guhindura ukuntu bigera ubutunzi bwabo icya mbere navuga ni uko nk'uko Jambye yabivuze urazi ko igiciro cy'ibitoro cyangwa cy'ubutaka cy'inzahabu byose birahindagurika ibihugu rero bibungabunga ubutunzi bwabo neza ingene bugira ni uko igiciro kiduze baca bafata ayo amahera amwe bakashyira mu isandugu batazokorako mu myaka myinshi kugira ngo niyo igiciro cyatura gukoroka bazosubire gufata muri iryo sandugu babandanye bakoresha bariha abakozi babandanye bubaka amabarabara barembyobiro ibihugu rero nka Kongo ingorane bifite ni uko iyo igiciro kiduze bakaba yajya kuba bakayajya nyine nk'uko nayavuye mu ijoro iyo ni ingorane ya mbere icyakabiri no vuga nuko leta itegeza kwerekana ingene ikoresha amahera igurani iyo avuye igiciro bayaronse ko nico yakoresheje icyo bita transparency itaba hatabaye transparency kugira ngo umunyagihugu kongre abasheshero bashobora kubona ingene amahera ariko araza mu gihugu n'ingene ariko arakoreshwa nibyo bituma usanga abafite ububasha bafite pouvoir n'ayo makompanyi aguma afata amahera ajye menshi akayashyira mu mifuko yayo ugasanga aragiye mabanki yo hanze abanyagihugu bakagira bifumbereje
tugarutse kuri ibyo bibazo byose mwavuze n'ikibitera ariko n'abategetsi bajejwe ubutunzi barakwiye kuraba ukuntu ibyo bibazo byotorwa inyishu ko n'ibibazo bimaze kuranga ibihugu bitari bike biri mu nzira y'amajyambere nka mwebwe mushyanahe Janvier Désiré Nkurunziza mu gihe woba uri nk'umushikiranganji wa kimwe muri ibyo bihugu imigambi mwashira imbere kugira ngo ibyo bibazo bitoregwe umuti ari ruswa iranduranwa n'imizi abahinga baboneke imigambi mwashira imbere nk'iyi
mu politiki rero niko ishobora ko ari ingorane
umaze kuba umushikiranganji ajejwe ubutunzi ufise wo kombina nka bibiri wowe ufise bibiri umunyapolitike reka n'umuntu wo mu rwego rwa tekinike araba ubutunzi yego
ikintu cya mbere cyo kugira nuko ugira icyo bita diversification ni ukureka kugendera kuri produit imwe kuko iyo hari ingorane kuri iyo produit kaba igihugu usanga amafaranga ibihugu byinshi muri Afurika kandi Afurika wita no muri Amerika y'Epfo Amerika Latine usanga bigenda kuri produit imwe muri Angola ni petrole Congo twavuze ni petrole Zambia ni umujumbu n'ibindi n'ibintu iyo ni ingorane ikomeye kandi ni ingorane ukoranye ndabivuga kuva kera tewe Zambia nkunda kuyikoresha iyo ndikunda kugira amapresentation merekana igihugu kimaze imyaka 60 irenga kitigeze kigira diversification ngaca nerekana ikindi gihugu iruhande cyo ngunda kwerekana n'igihugu cyo muri Afurika cyitwa Costa Rica cyatanguye hano miliyoni n'imivu ariko ugacuka usanga iyo kigeze ubu isigaye gipositivi bya elektronike by'amaordinateri byo kwa muganga ibintu bihanitse cyane Zambia iracyari ku mucungu iyo produit don't be difficult we talk very much we talk in chambere
umu
tege tsari hose muri ngugu cyo ke chambere yoko ikindi cyakare no vuga ingoga cyaraguye ningoga nije ndya transparent leon tempo atari yo transparent abantu bacari kika mu kindi hari yo transparent bira ngo ikwiba ni wo vuga ati amahanga gukuri ya jarwa ya adonja hanahana n'umunyagi ngoga chambenya ni ngena shura n'ubiyumva akarara ati ese niko byagenze niko byagenze agashobora kumwica fatira atari transparent ntunamenya gufatira ibyo yonsa ni ukuvuga udasize information kandi kimushobora kuvuga hari n'ibyinshi bimwe no vuga ariko
yego
kandi kuri ibyo bikwiye mwana
yego mere kandi duhe n'ijambo professeur Leonce ndi kumana nawe nyine agire icyo tubwiye hamwe basaba kuba umuhanuzi w'umwe muri ibyo bihugu kugira ngo ubutunzi bwabyo busubire buzamuke imana mu mutaganize ihe mushanaye nikomana
igihe nibaza yuko nkuko byavuze niba twaze nkinga twari ari ibintu byinshi tuvuga mbwa reka tugiremo ibintu bibiri abuze icya mbere ni yuko ibyo bihugu urabye kuva batoye ubutaka ari inzahaba ari umujumbo ari bitoro nta kindi kintu bakwiye gukora atari ukwimba ubwo butaka n'ibitoro ako ari byo badandaza iyo ni ingorane ibonye mugabo urabye mu bindi bihugu nk'uko yabivuze usanga batoye ibitoro batoye ubutaka bundi bacabafataye mahera baronse bacabashyira mu zindi nzego mu zindi akitivite kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu byiyongere hariho ibihugu muri Afurika biriko biraca ubwenge ubuntu urabye nko muri Botswana mu myaka iri imbere iheze bari mu bambere bakoze ikintu bitwa diyama diyama bayikura mu kuzimu kw'imeza hakimo n'ibigo bikiriko bakayidandaza mu buraya kugira ngo bayoze bayirakine ubu mu myaka iheze mikeyi guverinoma ya Botswana yarashoboye kundigana gutana mu mitwe n'amakompanyi akora aza kwimba ubwo butaka ari za DBS niyo ya mbere niniya barumvikana yuko baza gutangura kuyogereza mu gihugu nyene ubwizuko no kuvugika ubwambere uzodandaza yama ifite valeur ugitse giciro kinini ya nubwo cyikura amahera menshi icya kabiri abantu bo muri Botswana basaronka akazi muri ma idine ariko aroda iyo diamo muri Congo rero bakwiye gufata ibyo bituro bazashyitse nk'uko byambye abivize mu myaka mikeyi igiciro cy'igitoro kizomanuka rwose kuko hazoba haje amasuruse yandi yuhugira energi kandi ibintu by'ukucakuza ambironoma biriko birarwanya rwose ni ukuvuga yuko ibihugu bidandaza ibitoro bizakumenya yuko ibyo gitoro igiciro cyacu kizoguma kimanuka mu myaka ibiri bazafata rero amahera bariko bararonka bakayashyira mu zindi secteur bagatanga bakayashyira muri sisteme abantu bagira investissement mu yandi madomaine kugira ngo leta kugira ngo secteur privé ikure itange ubuzi itange robeni utosange ibuturu bw'igihugu bufite ingufu kurusha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga cy'umunsi abatumire ni Leonce Ndikumana Professeur Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts tukaba kandi turi kumwe na Janvier Désiré Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ibyitaho cyane cyane iterambere akaba ari umuhinga cyane rwose mu byerekeye ubutunzi akaba yakoreye amashyirahamwe akomeye cyane rwose ya ONU mu kiringo cy'imyaka itari mike muri iki gihe turafite kandi ubundi umunywanyi agarutse kubaza ikindi kibazo Diomede Misigaro duga ku ijambo ikibazo bikemuriye
abashinga da Janvier na Leonce bakize neza none ko ikibazo bise ni iki nk'uyu muco Leonce atanze ukuntu ibintu bikwiye kugenda ni ibintu bizwi kandi byakoze nk'imuri ahabuze muri Botswana ndibaza na Ghana nuko ni kuki ibindi bihugu bitabikurikiza icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ni kuki aho hantu tubona bigenda neza urabye neza ari ahantu hakunda kuba maternance politike ahantu naho byazambye ari ahantu usanga umuperezida amaze imyaka 20 n'abantu bamwe ntabwo mubona ko abo bantu nkabo bafise 70 na batwara 72 ku madolari ijana abonetse ku gitoro bagurisha nki muri Congo namubona ko baza barabaye leta mu yindi leta kubera ko hagira n'amatora bakakubwira bati kugira ngo tugushigikire utereza kubandanya amasezerano twagiraniye uyabandane ntabwo mubona ko iyo impact mbi naba impact ingaruka mbi y'ibyo bintu bidahinduka ica yinjira ni muri politike tureke no kukorondera gusaba abanyagihugu na politike hejuru kwe kuko hejuru kuko n'ibintu biboneka bimaramaje hanyuma bikaboneka abantu bakabivuga mugabo ugasanga ata n'amamezure cyangwa impanuro nk'izo Leonce cyangwa Janvier ariko batanga ata muntu azikurikiza none nk'uko iki
murakoze reka dutangwe kumushyira nawe Leonce Ndikumana ndabona akanya kariko karagenda ashobora kuba afite indi porogaramu ariko nashaka mugende mwishyura icyo kibazo nimwe waba ushobora kwishyura n'ikindi kibazo gikwirikira muzaba mukoze duga ku ijambo kuri ibyo bibazo by'umushyira nawe Diomede Misigaro
yego reka nishyure kiciye umushyira nawe hari manje ngiye nakunda afite iyi nama mu minota ingahe Diomede ankora imfata abagize ibibazo bikomeye rwose mbega niba uko ibindi bihugu byo muri Afurika bizofata akarorero k'ibyo bindi bihugu aribyo hanze aribyo muri Afurika nka Botswana n'ibindi bika ingene muri ko birafata ubutunzi bw'igihugu ibyo bibazo yabagiye birafatanye ni ukuvuga yuko urabye muri ibyo bihugu biriko biratera imbere biriko biragira birarondera ubwenge ingene bigendura ingene bikora ibintu uco usanga ari n'ibihugu regime politike zazo ziri kristable usanga nkuba yuko ata mapinduzi yama ariko araba kandi ugasanga abaperezida barakurikirana mu mahoro nicyo gituma uco usanga haje uwundi muperezida haje uwundi bwenge ugaca usanga bose bakabona yuko bakorera igihugu mugabo ibihugu twariko turavuga usanga nka Congo usanga ari ibihugu bitwaga n'umuntu umwe mu myaka myinshi cyane dusanga rero barasinze imizi bagatsimbatara ugasanga biruhande yabo baratsimbataye nicyo gituma usanga ari akago nyine atawundi ashobora kugapenetra ugasanga na igihugu bagitwara nk'uko bari batwara itongo ry'iwabo iyo rero ni ingorane nicyo gituma yuko ibyo bintu twarimo turavuga ntibizoshoboka atari uko amaleta yo muri Afurika ahindutse nk'uko izindi zihinduka mu mahoro ugasanga kugira ngo uje mu gutwara igihugu abone kwaje gukorera igihugu gukorera abanyagihugu apana kwikorera kandi akabona yuko atari hejuru y'amategeko yuko agize ikosa ashobora guhana iyo niyo n'ibintu niho ingorane y'igihugu ya Afrika ihagaze cyane cyane
murakoze cyane
ama mumbabarire rero nirekereza kugenda gufata iyindi telefone y'inama murakoze rwose
murakoze cyane rwose Professeur Leonce Ndikumana ku kanya matwe kugira mugane ne yagiho ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye mushyanahe Janvier Désiré Nkurunziza tugarutse kuri mwebwe ibibazo by'umushyanahe Diomède Misigaro bibiri nashaka mufata ijambo mu kanya
Jewe tumeguta kareo.
Ego.
Weka nishule. Iki kiwazo nicho kabisa kuko. Sukubu wa kubu lore umumuse. Ili kukupi ya vishogo ye. Akuja hareo saibu. Tena jena yaeje kuibuka. Iki unha endonezi. Yafashe ama helaba mwitoro. Iki ya chila mwizini sektor. Chani chane alisiti. Mwurini kugia vashore. Kuimbura. Iizo wa leishaho. Ifungu wa zosho wa kwa leishaho. Nisha nama ya ni masekse na hefasikia. Ulu gulolero uliko. Niyo na vude ya Costa Rica na Karolio Keba chane. Tuhu ya woneka. Kuhiri kilo vitava. Ni politiki. Mkwenye mbuse ya vipuze. Leo siya vipuze. Nisha hako kusuri ya mbuse ya vipuze. Nikinda liku kiva. Niyo mhani makombani ya maze kukuifatia. Walafashko ya lafashi ngirugu. Gira goe chane go. Kugira ngo ujikuleko. Indeed, you know this is the best in the course in the quality of the shop with you. Some of the only job that came go. Mukhezida wako. Yagera yete kuhinindo wa masezeran. Yara hari. Nama kuomba ni hivi tolo. Hanyuma. Ichanu shikiwa hata kumichi. Ya haju uye ahunga. Mramumu zini lisuba. Ya haju uye ahunga. Vahala hata kumichi. Kuli iliki. Kuli na nina mahera mishi. Nama enteri mishi. Mare mare. Umba ijoroshe muka watuwa kwa minashoka ni huo nila umu ilwari ilwari mwari batekeka ali ilwari ikanjira wanyagi uwa mshigikie na mshigikie bila shoboka bila shoka kwa hindiwa na masedra no mbali ala ya lawari aliko umu unawe adashaka kwa hindi kuwea kwa mno na una vijera jeli vii nicho chumushupanga ikibugu kibu nyamuli somo wane kubera kenshi usanga bakitabo cyane ingorane z'abanyagihugu
mu gusozera mu shyanahe Janvier Désiré Nkurunziza akizeyo kariye ku banyagihugu kuko nk'uko twabivuze naho igihugu gikena ntibivuga ko abategetsi b'icyo gihugu baba bakenye kenshi na kenshi baradomwa ko urutoki ko usanga amafaranga atari make aja mu mifuko yabo akizeyo ku banyagihugu nakahe ko ibintu bishobora kuzohinduka
Akizeronga, yuko na vivona, yuko wanyagi huku, wotugenge, pagatora, ababatwara, yikaho, ingora nizao. Najiwa yuko kukishi, mutuwa mwiyakri kusanga, hali kukishi, ila abza, ukasakuwa ya tenitoru mungu, kuwera, arui wabo, alikuwera, aliwe, yawa, sore nye, ico birashika umuntu agenda gatanga inzoga bakanyo cyangwa kimwe kigotora mu bihugu bice bya Afrika bitora umuntu kwa programme yavuze y'icyo afite icyo gihugu mu gihe rero abanyafrika bo pendere bacugenge batangira gusara bati oya ubu ntitugishaka yuko umuntu aza gusanga tumutora akatubwiye neza icyo tumamira akatubwiye icyo tumutore na aho kumbuye nizotangura bihinduke kuko n'ubundi ingorane zose twafite ingorane za Bernard ingorane za Bernard mu gihe rero udafite abantu batwara ibihugu bya Afurika bazoba ari abantu bari b'intwari bajya imbere batajya imbere kugira wuzuze imifuko yabo ariko ari ukugira bafashe igihugu igihugu gitere imbere mu gihe ibyo bitazoshika n'ibisoma muri izo ngorane ariko jewe ingoma na kizero uko bizohinduka urabona ibihugu bimwe muri Afurika ubona biriko birateza imbere ya demokarasi nibyo byo kuba bidashika bizobira rimwe mu bihugu byose bizofata umwanya ariko ningo zote batwashika
Janvier Désiré Nkurunziza ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatwe kugira ngo muganire n'iyo ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkora mu mutima nk'uko mubivuze akizeho gatezwa ku makari kuko ni kibazo gihambaye cyane ngo kizotuma intara ya Afrika nayo nyene iva hasi igatera imbere. Mwakoze gukanya mwahaye radio ijwi ya Amerika.
Njye nabashimiye cyane ahubwo ko namwampaye uburyo uko tuganira ku buryo n'abandi banyagihugu muri izo ntara babumviriza bashobora nabo kumva ibibazo by'ibi tukagira icyo tubashikiyeko. Mwakoze cyane
turashimiye kandi n'abashinga ntahe babiri bagize uruhara muri kiganiro baduteye akamu batelefonye bagashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro byabo eka n'amakenga. Aho uyo ni Diomede Misigaro ari mu ntara ya Tennessee, akaba na hamwe na Jone Ndayizeye nabo nyene bakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangace munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Radio, ijwi rya Amerika.
chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu
ya bini bike muri zisha barundi babo James Jabrice
Jabrice no ni record.